Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, mu Rwanda tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mwiriwe neza nshuti muduteza amatwi hano i Washington DC, muri kumwe nanjye Edi Rwema mbahaye ikaze kuri Radio Ijwi rya Amerika.
Ego cyane turafite icyizere yuko ku munsi wa gatanu azahabonetse cyo abanyepolitiki bashobora kumvikana ko.
Uwo ni umuhuza w'Abarundi Edward Nduwimana uvuga ku biganiro bimaze iminsi 9 bihuza abahagarariye impande zitavuga rumwe kuri politike mu Burundi. Ni ibiganiro bibera Arusha muri Tanzania kandi bisigaje gusa iminsi 3 ngo birangire. Iyi nkuru n'izindi zirimo umunsi wahari w'umusoreshwa mu Burundi turazigarukaho mu kanya gato. Mugume ku maradio yanyu. Amakuru avugwa mu karere kibanda ku Burundi. Ku nshuro ya mbere abanyapolitiki b'Abarundi bari mu biganiro yarusha mu gihugu cya Tanzania bahuriye mu nama rusange, nubwo mubonano utamaze igihe kirenga isaha. Byinshi kuri iyi nkuru tubibaze umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru ukomeje gukurikiranira hafi ibyo biganiro.
Ninama ya bose yamaze umwanya urume rumara kuko yamaze minota 45 na nuwabajije ikibazo, ahubwo abanyepolitike bose bumvirije ijambo umuhuza yababwiye. Benjamin Mkapa yabahamagariye kwibagira ibibatandukanya bagashira imbere inyungu z'igihugu. Yababwiye ko bokwitegurira kugira ivyo bahevye ku mpande zose kugira ngo bakize igihugu. Mkapa yababwiye ko batorabana nk'abansi, ahubwo ko arabavukana gusa ari ivyo badahuriza ko muri politike. Umwe muri abo banyepolitike avuga ko Mkapa asa n'uwabakariye, maze akavuga ko ababajwe nuko indwi yose iheze ata kintu kiboneka nk'urwandiko rumwe barahuriza ko. Ubwo rwandiko kubwo muhuza rwari kuba rurimwo ivyo bahurije ko n'ivyo batahurije ko, aho kumuha inzandiko zine zitandukanye. Umuhuza yabwiye abo banyepolitike mu majambo yiwe ati ivyo mukora byose hari ibibazo bikomeye twabonye musaba, ariko bidashobora gutorerwa umuti amatora atabaye. Ati kubera izo mpamvu mwiga ingene amatora yo mu mwaka w'2020 ategurwa neza, gutyo ibindi bibazo nkora mutima mubandanye mu bitorero umuti mu nyuma. Umuhuza Mkapa yaciye afata ingingo yo kubonana n'abaserukira imigwi yose abo banyepolitike bari bamaze iminsi barigabuyemwo. Iyo migwi imbere yaranamuhaye inzandiko zirimwo ivyo babona nk'umuti w'amatata ari mu gihugu c'u Burundi. Abo nabo ni babiri baserukira uruhande rw'umugambo uri ku butegetsi, nabo bari kumwe. Abaserukira imigambi tsavuga rumwe na leta nabo bacuditse. Abaserukira impande zibiri z'amashirahamwe yigenga n'abaserukira umugwi w'abakenyezi. Icuwo mubonano wabo ushimikira ko ni uguca hirya no hino ivyatanzwe vyoja mu masezerano yitezwe gusinywa. Inyuma yaho umuhuza yahamagaye abo yise imboneza zikomeye mu bitavye ibiganiro leader politique clé mu Gifaransa. Abona bahoze batwara Burundi babiri Domitien Ndayizeye na Sylvestre Ntibantunganya. Intumwa ya leta Terence Ntayiraja, umuhuza w'Abarundi hagati mu gihugu Edouard Nduwimana n'umushingamateka Agathon Rwasa asanzwe aricegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka. Ako kanama abari muri ivyo biganiro bise ko ari rukokoma, niko kazogena intumbero y'iminsi 3 isigaye y'ibiganiro. Bamwe mbere bavuze ko hashobora gufatirwayo n'ingengo ruhasha naho atawura zimenya. Muri iyo nama ya bose yabaye umwanya muto imbere y'umutaga, umuhuza yababwiye ko uburyo bwabonetse bwo gufasha ibiganiro ari bwo gushika ku munsi wa gatanu w'iyendwi. Abamenyesha kwamwe byo kwanka ko bumvikana ku masezerano bupfuma bumvikana ku rwandiko rumwe bonyene bakamenya ingene bagwita, ariko bakarutera ko umukono. Yifuza ko guhoba rurimwo ivyo bahuriza ko gutyo hazotumwe ko ikindi gice ca nyuma co gusozera ibiganiro aho boca barabira hamwe ivyo badahuriza ko. Ubu rero ikirindiriwe nuko ibiro vy'umuhuza bishira habona urwandiko rumwe rurimwo ivyiyumviro vyose vyacekirijwe nabo banyepolitike. Pierre Claver niyo nkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Igihugu cy'u Burundi gifite abakorerabushake barenga 500. Abo bakorerabushake bavuga ko bafite imbogamizi zo kubura itegeko ribagenga. Ibyavugiwe mu birori byo kwizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe abakorerabushake. Ni inkuru dukesha umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Fidelite Ishatse.
bamwe mu gwaruka gwa Burundi bahisemo ko bakorera bushake mu ntumbero yo guhangana n'ubushomeri ubugarije. Abakorera bushake bari mu mice ibiri, abashika 54 bari ku rwego rw'igihugu naye bagera ku 279 bari mu rwego mpuzamakungu ko bakorera bushake. Kuno wa kabiri 100 muri bo baronse impapuro z'umutsindo. Marie Ange Kedimana yize iby'amategeko, yabaye mukorera bushake kuva umwaka utanguye, yiteze ko uko kwitanga ariko arakora uno munsi ko kujya mushikana ahandi hantu.
Kanumvise appel d'offre turaje gupostira, tumaze kuba recruter na ma organisation menshi yaradukeneye. Nta kazi nari bwakore kuva mpejeje ishuri, ubumenyi naronse mu ishuri ndaronka aho ndabikorera, ndabona ko ndafise mushinge kugira ngo shore gutangura gukora mu byerekeye buzima bwanje, shore gukorera kuri ubwo bumenyi naronse aho ndi uno munsi. Kuko nishimye cyane, ndafise ikintu novuga ndushije abandi bajene batashi guca muri project kugira ngo nabo baronke ako kajyo keza ko gushobora gutunganya ubuzima bwabo.
Abakorera bushake baronswa udufaranga two kuyungunganya, umwe wese araheza akaronka amafaranga 50,000 ku kwezi by'amarundi. Ayo mafaranga nayo yaba amadolari y'Abanyamerika 20. Ku bwa bamwe mu bakorera bushake twaganiriye, ni make cyane ayo mafaranga, bagasaba ko yokongerezwa.
Ntivyari bikwiye ko umuvolontaire ahembwa 50,000 uravye akazi akora, kuko hari abagomba gukwitiranya kwimenyereza na volontaria. Ariko hari abantu baje muri volontaria basanzwe bafise ubundi burambe mu bijanye no gukora ako kazi baba bagiyemo. Tugiye kuraba akaranga kumukorera bushake mu bindi bihugu, dusanga bamuhemba gusumba na kure niyo ayo mafaranga baduha. Ndabahaye nk'akarorero, mu gihugu cyo Bufaransa babahemba amadolari 500, urumva yagereranije n'50,000 byo mu Burundi, urumva yuko uwo mu Burundi atacyo abakoreye.
Benjamin Flowan arongwe igisata cy'abakorera bushake mpuzamakungu mu Burundi kubijanye n'ubwigo amafaranga baha abakorera bushake yishuye ati:
icyo mwomenya ni ikintu gitegereza kumvikana mu bushikiranganje, hategereza kuba haragiyeho itegeko twishibikiza mu kugira ivyo biganiro.
Umushikiranganje w'ugwaruka Inkino n'Imico Kama yiteje abakorera bushake kw'itegeko ribagenga rigiye kujaho vuba, hari mu birori byo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abakorera bushake. Jean Bosco Hitimana:
tugiye gushyiraho itegeko risanzwe ririko ririhwezwa mu nama nshingamateka, ni itegeko rizotuma dutunganya neza igisata cy'abakorera bushake, ni itegeko rizotomora uburenganzira n'inshingano z'abakorera bushake b'Abarundi.
Ku ruhande rw'igihugu, ugwaruka rw'abakorera bushake rwatanguye kuva mu mwaka 2013. Ubushikiranganje bw'ugwaruka Inkino n'Imico Kama bukaba bufise umugambi wo gushyiraho ikigo cy'ihuriro ry'ugwaruka rw'abakorera bushake n'atasango ubwo bushikiranganje buratanga. I Bujumbura, Fidelite Ishatse, Ijwi rya Amerika.
Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza yihanangirije amasosiyete y'itumanaho mu gihugu adatanga imisoro. Mu ijambo yavugiye mu birori byo kwizihiza umunsi wahariwe umusoreshwa, President Nkurunziza yahaye ministeri ifite mu nshingano zayo ubucuruzi amezi 3 kuba yakemuye icyo kibazo. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Jean Bosco Ndarurinze yarahatubereye.
Hotel Top Hill Residence iri muri quartier ya Rufunda mu gisagara cya Kirundo ifise
mutubabarire iyi nkuru ntabwo ijyanye n'umunsi w'umusoreshwa, ahubwo ni nkuru ijyanye na hoteli y'uwahoze aba mu ntara ya Kirundo, uwo ni Dr. Jean Minani. Iyo hoteli ye ikaba iherutse gusenywa.
Hotel Top Hill Residence iri muri quartier ya Rufunda mu gisagara cya Kirundo ifise ubwinjiriro bukuru bubiri, hari ubwo haruguru bwugaye n'ubwefo bwuguruye. Ucinjira mu kibanza iyo hoteli yubatswemo ubona ivyatsi n'amashugwe vyabaye ishamba akikuje inzu z'umusaka. Ku miryango n'amadirisha y'amazu agize iyo nyubakwa haragaragara, nta muryango canke idirisha rihabarizwa. Mu vyumba vyakiriro nta ntebe n'imwe ihari, winjiye ugashika mu vyumba vyakira ingenzi, nta muryango nta dirisha nta gitanda canke ibisaswa. Haboneka gusa ibinombori vyakorotse ahavuye ivyugazo. Wegeye imbere gato ya mutumba tw'ubwiherero, ibiringoti, udukono twakira imyanda mikuru n'ubwogero vyararandu. Mu cumba c'amanama nta ntebe canke ameza bihabarizwa, ni nkuko mu kabare. Ikiboneka mu cumba c'amanama, ibifuka bigashariza igisenge vyarakorotse, ibindi birakugwako n'ibisagazo vyarasambuwe mu bice bimwe bimwe. Mukibanza cy'ubunywero ibisakazo n'igisenge byaramaze gukoroka bijyamye hasi eka no mu gikoni nta gikoresho kihabarizwa. Abanyagihugu baba muri iyo micungararo nta numwe yashima kugera icyo avuze kuri mikro ko byabaye kuri hoteli yegukira umunyapolitike ari mu buhungiro muganga Yohani Minani. Ariko inyuma ya mikro baravuga ko ibikoresho n'ivyubakishijwe iyo hoteli vyagiye biribwa buke buke ntawe badoma ko urutoke ngo bamwagirize. Ihoteli Top Hill Residence iherutse kurangiza igihano yahoramo cyo kugagwa imyaka ibiri. Icyo gihano yari yacinjiyemo kuva mu kwezi kwa 11 umwaka w'2015 yari yagiriwe n'icyaha cyo kubika inkozi z'ikibi zafashwe zagirizwa ko zagize igitero ku bunywero New Top 10 mu gisagara cha Kirundo muri uko kwezi nyene yugariwemo. Bamwe mu bakozi b'iyo hoteli bari mu bahagaritswe mbese baranagirwa n'ico cyaha cyo gukorana nabo bagizi banabi bagirizwa icyo gitero. Ikiboneka nuko no munsi atamuntu numwe acunze iyo hoteli. Twashatse kumenya uwategerezwa gucungera ibiri muri iyo hoteli igihe yari mu bihano yafatiwe n'ubutungane. Turaze twegera umushikizamanza wa parake yegamiye sentare y'igihugu ya Kirundo, Gerardo Niyokindi arongoye iyo parake, avuga ko kuva iyo hoteli yugawe ari bene yo bategerezwa kuyicunga. Umushikizamanza avuga ko atamuntu yigeze asohogwa muri iyo hoteli mu banyezamu bayicunga, akamenyesha ko parike yayicunga nkuko yoba iriko iracungera ivy'abandi banyagihugu bose. Umukuru wa parike ya Kirundo avuga ko muri iyo ntumbero hari amadosiye amaze gukogwa y'abantu bagiye bafatanwa ivyibwe muri Hotel Top Hill Residence, ariko amenyesha ko amatoza ariko arakogwa kugira hamenyekane abatumye ihoteli Top Hill Residence isambuka kugeza uko iboneka uno munsi. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Iyo nkuru nkuko nabibabwiye ijyanye na Hotel Top Hill Residence iri mu Kirundo y'umunyapolitiki uba mu buhungiro Yohani Minani yasenywe n'abantu bataramenyekana. Inkuru ijyanye n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza yihanangiriza amasosiyete y'itumanaho mu gihugu adatanga imisoro turaza kuyigarukaho mu makuru yacu ataha.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nkuko twabibabwiye muri aya makuru, ibiganiro bihuza Abarundi birakomeje mu gihugu cya Tanzania. Kugeza ubu umuhuza ntarashobora guhuriza hamwe izo mpande kugira ngo ziganire. Uyu munsi bwari ubwa mbere agerageje kubahuriza hamwe mu cyumba kimwe, ariko ntago byamaze n'isaha. Ese igituma batarashobora kwicarana n'iki? Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yabibaje abatumirwa yari afite mu kiganiro muri Isanga, barimo umuhuza w'Abarundi Edward Nduwimana uri muri ibyo biganiro hamwe na Professor Deo Gracias Nkinahamira. Nduwimana yemeza ko afite icyizere ko amasezerano azagerwaho kuri uyu wa gatanu.
Igituma nkumbure cyongora kumenya, ariko cyagaragaye guco nuko nkuko umuhuza ashoboye na Maria bisabye, yari yavuze ati ndifuza yuko hoba umugwi umwe w'abanyepolitiki bicarana bakavuga ibibazo uko yari yabibashikirije. Ariko rero uwo mugwi ntiwashobotse kuko bamwe mu batavuga na leta baciye baja ukwabo, hanyuma nahita avuga hamwe na leta hamwe n'umugambi uri ku butegetsi baja hamwe iraducika imigwi ibiri, kandi yari yasabwe yuko boba umugwi umwe. Ikindi cyagaragaye ubwa mbere, ikindi kigira kabiri navuga gishasha, ni uko anya hari imigambo yose n'amategeko yaratumiwe bitandukanye rero n'ibiganiro byahora biba. itagata tunavuga nuko yakoraho muhuza baru wa muhuza mukapa amaze kugurura inama yamesheje abari ngahabwira ati ahandi mwaje muri imwe mwita negotiation mwaje mu biganiro ati kandi mwibagire kwamanyinsi yose mugenda mwikoreye tarifikanyu mwari cyane cyane imbere murari mu 2020 mwitegurire amatora aho rero bigenda yuko badashoboye kuja hamwe cyagiye kuba nuko mu nyuma baciye bagenda bamwe bose barandika inzandiko uko babona icyo kibazo cy'u Burundi baze kandi inzandiko baciye badushyikiriza nyakubahwa umuhuza nawe nabo bakorana baraheza bashobora kubashyira hamwe bashyira hamwe baca baresha ingano bwa barahanihana bamwe bose ibyo banditse no kuvuga uraha ubundi mugwi ibyo wanditse mu bundi nawe uraha imaze gushika ngaho rero niho ibikorwa byaciye bibandanya mu nyuma rero nk'uko babivuze umuhuza ariko arabonana mu migwi n'abantu bamwe bamwe n'imigwi imwe imwe icyo navuga ni uko by'ukuri ngira ngo namwe muramaze kubona izo nzandiko zagiye zirashikirizwa hariho bimwe ubona yuko abanyepolitiki ari aho umenga baratandukana cyane ariko n'ibindi muhuza yabwiye ati nyirabunani murabe 2020 nimaze kumwaza yuko ngira ngo hari inzego dufata kibazo zihaba ziva muri bino biganiro bimarwa munsi nimaze yuko hari baje kuvuga abere guhindura agida shingiro arabwira ati icyo mumusaba gikomeye cyane cyane ni uko hoba gutegurwa neza amatora 2020 bamwe bose bakishyira bakizana hanyuma bagategura kwiyamamaza mu gutunganya imigambi yabo ubu rero bariko barabonana mu migwi icyo mbona gihava kiba ni uko umuhuza amaze gusoma izo nzandiko zose nawe aza kuzifatira kwa hanyuma akagira icyo ashyikirije iyo izo mpande zose kugira ngo havemo icyo bashobora kumvikana kugira ngo batumvikanye bazoze babandanya babiganira ubwabo ikigaragara cyo ni uko ashobora kuvamwo ikintu kijya kuvamwo ibiganiro kenda gusozera inama y'iminsi 14
ku giti cyanyu cy'umuhuza w'Abarundi murabona iminsi isigaye niyo mike uravye iminsi bamaze atantambwe iraboneka bashitse ko murafite kizero ko ku munsi wa gatanu hazoba habonetse amasezerano
yego cyane turafite icyizere yuko ku munsi wa gatanu hazoba habonetse cyo abanyepolitiki bashobora kumvikana ko kuko nyakubahwa umuhuza mukapa ariko arakora twebwe mu Burundi twari twabikoze ene twamushyiriye turamubwira ati banamwereka intambwe twari tugeze ko yuko ibi biriko birakorwa ngaha abanyepolitiki bari Bujumbura bakoranira hamwe twamaze kubakoranya agashika gatanu cyangwa gatandatu bahurira hamwe kuko nagerageza kubwira ko abamenyeshamakuru n'abandi bose batumva abarundi bari ngaha Arusha abanyepolitiki kiretse uwitwa Marina yaje ava hanze n'uwitwa Nyirango Magera abandi bose baje bava i Bujumbura uba yuko ari abarundi baba i Bujumbura abanyepolitiki baba i Bujumbura kandi tukaba tugirana amanama i Bujumbura bacicarana bagahanana ibyumviro ariko bageze ngaha umenga n'abandi barundi bavutse basana nani icyo tutandaje umuhuza kurenga iyo ngendo ya imera bicana avuga ati none kumenga muri abantu tutasanze mu nzira kandi tuzi ko musanze mukorana i Bujumbura mukicarana mukavuga ibibazo bya politiki natwe twambwire ko ibyo bitangazwa tukanamwereka ibyo twari tugeze ko aho ariho ibyo baramaze kuba bahuriza ko n'ibyo badahuriza ko twari ko twarabaye ko twebyeganya kugira ngo dushobore kubafasha gutora urupapuro rw'inzira ibyo byose twabimushikirije hanyuma nawe araheza arabifatira ko agafatira na kuri abandi bamushikirije agafatira no kuri abatavugana n'ubutegetsi ibyo bashikiriza twe turizeye nk'umuhuza kandi tusanze tuzi yuko muri mwe n'ibiganiro usanga hariho abashaka gusaba amahaniza mubwo bazi yuko bidashoboka turavye rero nishaka umuhuza mukapa afise tubona yuko azogira ikivuyemwo abanyepolitiki bakavanga bari cyo basi
egome mu kane gatoya cyane rwose muri iki gihe haravugwa leta y'ubumwe iyo leta ishobora kuva yarusha muyumvikanye ko
si nibaza yuko ngaha abanyepolitiki baje mu byo gushinga leta y'ubumwe kuko ubwa mbere na mbere twumviriza ababyumve mu Burundi hari leta y'ubumwe kuko hari bice 56 kujyana by'abahutu bice 40 kujyana by'abatutsi hari imigambwe yabironke uburenganzira yaringiye muri leta nubwo ariko amasezerano y'Arusha yo nyene ibyo yategekanije ari leta y'ubumwe kuko ubumwe abarundi bose n'ishyaka yose iba yubahirijwe hanyuma n'imigambwe yose ikingiramo n'isunze n'izashingira hamwe n'amasezerano y'Arusha iyo leta yose nibaza yuko hari ibindi yoza iba y'ubumwe gusumba iyo hari uno munsi ikigira kabiri nacyo ni uko mu byibuke mu 2005 umukuru w'igihugu hari nyine yarifuje kugira leta irimo imigambwe itashikanye n'igice gisabwa n'amategeko kuri leta
ano muri no bijanye harimo rari muri leta tumacyuruka yitwa ngowe n'ubusa yatwaga ari mugambwe n'erse ico gihe abonye ne bari kwasaba leta ido n'imigambwe itagiye mu matora cyane cyane n'ibice bisaga n'amategeko bo baciye bavuga bati iyo leta yo mu 2005 na 2006 ite kuri n'ibizashingiro kandi birumvikana ko n'ibizashingiro yategekanye ngene kugira ngo umugambwe w'ubusaka muri leta n'ibigenze no munsi wo twitwa tuti ahubwo abo bantu naho bwangu bashaka kubaza amasezerano ya Rusha niho ahubwo ubona yuko ariko bashaka kuyahunya kuko arategekanye ngene imigi ya politiki muri leta leta no munsi ari leta y'ubumwe ahubwo sinzi bo twereka bakereka amatunga ati leta yo twifuza ko yomeze yoba iserukiye ku bahutu abana batutsi abankumbure ngira ngo bashoboye kubyere kumuhuza n'amakuru bakabyumva gusumba ariko hari akarere kari wemwe yari ibyo bikadashoboka ariko igikuru no munsi abasaba ati cyane cyane mu ushira ingufu ku byo tuma mushobora kuronka aho mukorera politike ingene uburenganzira bwanyu kubahirizwa icyo leta ifata politike liberté publique yagiye na mirongo ibiri kuko inzego zihari no munsi zavuye mu matora zatowe n'abenegihugu irashingwa zisunze amategeko no munsi nta kurimbura ariko zaba zihinduka
yego turize ko muza kubandanya ukanya mu kandi kanya gatoya kugira ngo murabe ko mwo kwishura n'ibibazo by'aba nyonyi biradio ijwi rya Amerika ariko reka tubanze duhe n'ijambo professeur de gracias inamira amakuru ariko aratangazwa yarusha nta kizero abarundi cyane cyane barindiriye kwabo banyapolitiki bumvikana eka bakabona ko igihugu cyasubira gufata inzira y'iterambere ayo makuru mwebwe muyumva gute professeur de gracias inamira
ego cyane urakoze mbanje gukenguruka ibyo wavuze imbere yanjye yikiye birumvikana biratanga n'icyizere kitari gito kuko ubu urabona ari ku rubuga ari kwa rikurikirana ikintu kubwira rero twe barundi turi ngaha twibaza nuko urabona ibintu by'ibiganiro byaramye kandi tubijyamo tukagira ko umuntu wese agashyika igice yiyumvira ariko ikintu gikuru cya mbere ni ukubanza kwishyiramo yuko tubwiriza kuvugira abarundi abarundi bose tukibaza yuko atakintu na kimwe twavuga cyiza giteranya abarundi cyiza cyonona cyiza cyuza inzira tumaze gushyikira yo kujya mu mahoro urabona nk'ubu abantu bariko baravuga bati tugiye arusha kugira ngo duhindure leta tuzane leta ifate ikibanza cyangwa leta y'ubumwe cyangwa leta y'ikinta leta y'ubumwe nk'uko yabivuze umuhuza w'abarundi ntayiriho ishobora kuzisumba yihari ubuye ni y'ubumwe kandi ikurikiza amasezerano y'arusha ikurikiza na constitution nibyo bituma avuga ndi ubu nta muntu ashobora kwibaza yuko bishobora kujya arusha kugira ngo duhindure constitution guhindura constitution n'ikintu kiraba abarundi bose ikintu kijya muri dialogue ya hirya na hino kanatsinda twaravuze tuti ibyo shoboka ni uko boza bakayibwira ngaha mu Burundi mu Barundi bose baramaze kuvuga mwese uravuga icyo yiyumvira baraciye mu makomini mbere no ku mitumba abarundi bose umwe wese araronka akanya gushyiga igicingiro ciwe ibyo basatswe baragize raporo kandi yarabonetse urabona nk'ibyo byatumye abarundi bose bavuga ni ukuvuga rero ikintu mbona kiriho gikomeye ni uko twese twumvikana yuko umuntu ari hanze akwiye gutaha akwiye kubyiga ukuntu bishoboka byose bagatahana abantu baba bari hanze baterwa n'ibintu by'ibibashije bakoze mu bihugu
ariko hariho abantu bari hanze bahunze igihugu kubera umutekano wabo muke n'ubu bafise ubwoba bakwiye umutekano ushobora guhungabana icyo ni ikintu kizwi
yewe icyo kibazo nageze kukivuga ko mbere nacyo narahunze kubera umutekano muke kandi mbunga bandi amabomba ariko aravuga ku nzu wanjye n'inzu amazu yanjye arabomaguritse hano ariko ndasubira kuyasubiramo ibyo n'ibintu byerekana neza yuko atamutekano wari uriho hariho rero n'abandi bahunze kubera bicura yuko bashobora kuba badafite umutekano mugabo ugasanga barasize n'imiryango yabo ngaha n'abandi bose bavukana n'abandi b'abagenzi bari ngaha
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika turi kumwe na René Mugabe René muri we neza murafite ikibazo murafite icyumviro
turafite intererano
muri hehe
turi Makamba
yego duga ku ijambo
intererano yanje nagira mvuge ku biganiro biko birabereye Arusha ubwacu twebwe ibiganiro turabona yuko nta kintu kininiya tubyitezemo kubera imigwi yari ishyamiranye abatumye abarundi bajya mu myiyerekano bahakana ikiringo cha gatatu cy'umukuru w'igihugu ahanini ibatumiwe kandi ibo ahanini bagasize bagashyamiranye na leta ahanini imitumire twabonye sanana ku bantu bari mu Burundi benshi aho rero niho duca tubwira amakenga adasanzwe kuko hajya haganira abashyamiranye.
Murakoze Rene Mugabe, reka dusabe umuhuza Edouard Nduwimana atangure yishure ikibazo cyane cyane kivuga gishikirijwe na Rene avuga ko atakizero afise ko abanyapolitiki bazokumvikana.
Nagenda muhumurize umwene gihugu umwene wacu yo humura yorema nibaza yuko abari ngaha bazobice bafise ko nkuko abivuze bo tandukanya inyungu z'abantu ku gace kabo bagashyira imbere inyungu z'abenegihugu ndibaza yuko by'ukuri boza barasha kushotuma abenegihugu bose batekana kuko uri karasaba kwinjira muri leta ngo ahindure leta ntibaza yuko izo ari inyungu z'abantu ntabwo ari inyungu z'abenegihugu hayo ibiganiro nk'ibyo bikanwa za guharura ibyiwe.
Egome Professor de Gracias Ntiramira umushyantare Rene Mugabe yabaje ikibazo gihambaye cyane rwose cerekeye abantu bahunze ke akwaye ibukije ika umutekano muke waruhari n'ubwicanyi bwari buhari mu Burundi murafise icyo mubwira mu kanya gato.
Yego cyane kuri no bimubwira kuko abahunze nayo nabivuze kare benshi twaragarutse kandi n'abandi bari ko baraza bari habahunze kera ayo n'abantu nzubu navuze yuko akaze ko kibagira atakamara yuko turabisubiramo cyo byakira n'abyo nsubiramo ariko ndasanzwe birimo byarangoze ko cyane gusumba abandi nicyo gituma navuga ndi tubirengere n'ukuri dukure kahise mu mitwe yacu ko kahise kaguye mu mitwe yacu ndacyo twakora kandi turavize byinshi ndatezo dushobora kuvuga tuti nuko
abo bari Edouard Nduwimana umuhuza w'Abarundi na Professeur Deogracias Ntinahamira baganira na mugenzi wanje Frederic Nkundikije kubijyanye n'amasezerano cyangwa se n'ibiganiro by'amahoro bikomeje mu mujyi wa Arusha aho ni mu gihugu cya Tanzania. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda.
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefone igendanwa.
Nayabona nte.
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afurika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku Ijwi rya Amerika.
Shuti mwari muduteze amatwi amakuru yacu yo kuri iyi saha naha tuyasoreje. Dushimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Inosa Kimenyi wadufashije kwegeranya aya makuru. Tubararike andi makuru yacu yo mukanya isamuya n'igice z'umugoroba ku isaha y'Ikigali mu Rwanda n'i Bujumbura mu Burundi. Hano muri studio ya gatanu mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mukomeze muryoherwe na gahunda za radio Ijwi rya Amerika.
Sema maneno ya kuchoma ni tisho kwa amani.
Tumetoka mbali, tumepata shida. Sasa wananchi kusema ukweli tuna nafuu.
Twaomba wanasiasa msiturudishe kwenye hali ya shida.